Iri Mizu de Amerika. Izwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves ku metero 19 na metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email nayo ni radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri web yacu kibanza cha internet aricyo www.radioyacu.com bamwanya ikiganiro muri isanga
ni ikiganiro cy'izuri ya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Indimi kavukire ku isi ziriko ziratituka kubera zitera zivangavangana n'izindi ndimi kandi zigenda zandikwa nabi hari n'izimaze kuzimangana ku isi. Mu Burundi hariko hatunganywa ibiganiro vy'ukunagura no gukomeza ikirundi, hari kandi n'abahinga mu rurimi rw'ikirundi bariko bagerageza gutunganya kazinduzi y'ikirundi. Iyo kazinduzi izosigura amajambo y'ikirundi mu rurimi rw'ikirundi izoba ibaye kazinduzi ya mbere ngiyo izobitangujwe itunganijwe muri antunga. Mu kiganiro muri sanga turaganira ku vyerekeye iyo kazinduzi na Professor Ferdinand Mbera Mihigo yigisha ivyerekeye indimi zo muri Afrika na cyane cyane ururimi rw'ikirundi muri kaminuza y'Uburundi ari Bujumbura mu Burundi. Mutumire ndabaramukije.
Inyange ndabaramukije.
Mwotubwira uko ikirundi ururimi rw'ikirundi rwifashe muri iki gihe kubwanyu.
Murakoze. Mujye twavuga ukuntu ururimi rw'ikirundi rwifashe mu bisanzwe ugereranije n'indimi zo muri Afurika. Twavuga yuko rutamerewe nabi cyane kuko twamenyesheje ko hariho indimi zimwe zidimangana. Hari indimi zitari nke haba muri Afurika, haba muri Aziya, haba muri Amerika y'Epfo eka n'iya ruguru. Indimi zirazimangana kubera hari bishika ugasanga hariho akarere kahora kavugwa mu rurimi kanaka, hanyuma hakazindi ndimi zizirusha kumbure zizirusha ingufu kubera abazivuga kubera uruhara zifise. Hari mu gace usanga izo ndimi kavukire zimwe zazimanganye ku kirundi rero siko biri. Mu bisanzwe kenshi ururimi rumaze kwandikwa ruba rumaze gusimba imanga kuko n'izitarandikwa rimwe rimwe zirayisimba. Mu bisanzwe muri Afurika hari indimi nyinshi zitarandikwa mugabo zikiriho zigerageza kwifata kugira ngo zigume ari indimi nzima. Ikindi twavuga rero kirundi kiracyifashe ni kubera yuko gikoreshwa mu nyigisho. Iyo ni iyindi ngingo bafatira ko kugira ngo berekane kugira ngo barabe ku rurimi ari ruzima cyangwa rugeramiwe. Kubera yuko iyo rukoreshwa mu nyigisho ni kuvuga yuko abakiri bato baragwiga kandi rurakoreshwa mu kandi ni kuvuga yuko ruba rukoreshwa mu bindi bisata bisanzwe bitari ibisata by'ukuruvuga gusa. Ni ukuvuga yuko rushobora guhererekanwa urunganwe rumwe rukaruha urundi runganwe. Hanyuma ikindi kuba hariho ibitabo bimwe bimwe bimaze kwandikwa mu kirundi bashaka ibitabo bizwi mu makungu mpuzamakungu ariho nka Bibiliya, iyo nayo nyine barayifatirako. Hakaba n'ibitabo bimwe bimwe bimaze guhindurwa mu kirundi. Ni ukuvuga ko umuntu ashobora gusoma ikirundi musoma ibitabo nyene mu kirundi ico naco nyene na karusho hanyuma mugabo twovuga yuko hari ibintu bimwe bimwe bidateza gukogwa kugira ngo ikirundi kibe kirushirize kugira ubuzima kifate neza aho ni nk'ibyerekeye gukoreshwa kungurukana bumenyi kuko murabona uruhara ingurukana bumenyi ifise mu guhanahana ubumenyi no mu guhanahana no mu migenderanire y'abantu
yego reka tubandanye yego
kiriko nibyo mugabo ntibishemeye hanyuma ikindi ni kuba hariho nk'ibi nk'amayesi ari mu kirundi navyo nyine ibyo biriho ni byiza ni kubikomeza cyane cyane hakaba no kuba rero ikirundi cyakoreshwa mu buhinga bwa none nko mu byerekeye kujya tubibona mu zindi ndimi ushobora kujya kungurukana ubumenyi
yego reka tubandanye
yego ubwo nyene ukagihindura mu cyongereza ukabona ngicyo cyangwa ukagihindura mu giswahili indimi zimwe zimwe zo muri Afurika igiswahili mu gihausa ugasanga rero ibyo biratuma ururimi ruba ruzima murumva ko twavuga mu ncamake tuti ikirundi n'ururimi ruzima nize mugabo kubera yuko ari ikirundi yuko ari ururimi ruserura karanga k'igihugu byari bikwiye yuko no mu byerekeye ubuzima bwa none ikirundi kigira uruhara
reka tubandanye
kibaho kurusha uko kiriho
murakoze
ego hana makuru ngano
ego ariko umuntu aravye nko mu bakiri bato urasanga ubwo rurimi batavuga neza batanaruzi neza cyangwa bakaruvanga nizo ndimi zo hanze muri make ni ke mbona cokorwa ku bakiri bato
ego cyane iyo ni ngorane kuba ikirundi kivangwa n'indimi zo hanze ariko nkuko tubisanga nukubera yuko mu bisanzwe izi ndimi zo muri izi ndimi mvamahanga indimi z'inyaburaya usanga zikoreshwa mu bisata byinshi ugaca usanga rero umuntu ufashe umunsi kuva mu gitondo gushyira ku mugoroba ugasanga ariko ahura n'indimi mvamahanga umwanya munini dufate nko mu ishure ugasanga hafi atari n'ikigo dufate nk'uwiga mu mashuri umaze kugira mwaka wa gatanu wo mu ishuri kubandanya ugasanga atari icyo kigo cy'ikirundi gusa ahanini ari mu ishuri yumviriza igifaransa gusa ibyo rero ntibishobora kureka kugira ingaruka kuko rwa rurimi yamaze amasaha yumviriza rurateba ukamwinjira mu bwenge hanyuma ugaca usanga agiye kuvuga ikirundi arabivanga ishokorwa rero ni igiki nuko byoshika hakaba inyigisho zimwe zimwe zigishwa mu kirundi wasanga ibyo bintu bigabanutse kuko mu busanzwe nk'ubu ngiye kuvuga ibyerekeye ubuhinga kanaka ibyo mu buhinga byose kubera ndabyiga mu gifaransa cyangwa mu cyongereza nta kundi nshobora kubivuga nk'ubu niko ndavuga ingene isi izuba ingene izuba rihagaze ugereranije n'uko isi imeze dufata ibintu nk'ibyo ukwezi ingene kuyifashe gutyo gutyo ibyo ndabizi mu gifaransa nicyo bituma ngiye kubivuga naho naba ndiko ndabibwira umurundi atazi igifaransa gusa nsanga byanyoroheye kubivuga muri rwa rurimi nabyizamwo ariko igifaransa cyangwa icyongereza
yego hanyuma nashaka kubabaza hariho ibihugu byinshi bishyiraho ibyo bita akademi novuga ko ari nk'ikigo cyo gukingira indimi ari icyo cyiyumviro cyaba kiriho cyangwa icyo kigo mu Burundi
icyo cyiyumviro hakaraka mu Burundi twishimiriza kubera yuko mu bihugu byo muri Afurika Uburundi buri mu bihugu bya mbere byakiyumviye kuva bucikukira mu Burundi mu amategeko ya mbere yashinzwe n'umwami kuva Burundi bucikukira harimo ugushinga urwego nshingwa kirundi rwari rushinzwe bari barushinze patiri ntawo kajya ariwe nkuko mubizi yari yazanye yari yabaye arinjiza inyigisho z'ikirundi mu mashure akiri mu mashure y'igipatiri kuko icyo gihe amashure menshi yari ay'abapatiri ayibereye imana hanyuma rero mu cyiyumviro na leta iragishimira iragishimangira hanyuma rero niho Burundi bikukiye umwami yacamushinga gutwara urwego rw'abashingwa kirundi Academy Rundi mugabo rero ubwo rwego ntigwigeze rurongo uburyo bushemiye bwo gukora barakoze ibikorwa bitari bike ibikorwa by'itohoza ku byerekeye ikirundi n'imico y'ikirundi mugabo kubera uburyo butigeze buboneka bukwiye ni ibyo bifuza gushyika ko niba bishyitse ko hanyuma twavuga yuko nko mu 1977 bisa n'uko rutari rukibaho n'ibiro washaka ku ntwaro kuntwaro ya Repubulika n'ibiro bari bamuhaye baciye babimwaka hanyuma mugabo ejo bundi mu 2014 niho umukuru w'igihugu yasubira kandi gusohora itegeko itegeko ni nomero ijana akarongo gahiritse ijana na 88 ryo ku wa 2025 z'ukwezi k'umunani mu 2014 rugena urwego rw'abashingwa kirundi Academy Rundi amategeko ariho nibyo mugabo ugwego ntirurajya mu ngiro kubera yuko ntirurakora kubera yuko amategeko aherekeza iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ntarashingwa n'abarubwize rero kuko ayo mategeko niyo yari kubashinga ingene abarubwize batorwa ntarajyaho nico gituma tukirindiriye yuko ubwo rwego rushirwaho
murakoze tuza ku mirongo ya telefone dufite Ndayizeye uratwumva irindi zina ho muri irindi zina ho muri
jewe ni sa Danilo Ndayizeye ndayi muninga muri komine giteranye
ufite kibazo cyanke icyumviro
kandi kicyumviro cyangwa usanga ko kije bijanye n'inyandi ya gisirundi
yego
yego singa mu Burundi kirabye kundi ne gifashe ku rurimi rwacu ndagaraniza na neza yuko ururimi rwacu birimo uragenda ariko inyuma n'ibyanye n'ukungene ugaruka guhurutura usanga ikicaro ikirundi cyacu ukavuze usanga bafata nk'igifaransa ikirundi igikorayo gusanga byose benywe arayizanga cyane usanga abana b'ubu bakuru barazanye ibintu usanga iki ni cyo turakora bayinjira mu zine dini batangiye kwiyongera cyane usanga ikirundi cyacu kirimo turakajya kwiyongera kuko kumwe n'ingona iyo ngingo leta yafashe yo gushyiramo ururimi rw'ikirundi ifasha neza na neza ugaruka gukora rukunda imigenzo y'ikirundi usanga ugaruka ibikiramo neza na neza igikirundi usanga nibyo tubakora babikorana ubucuti ubwiyo bw'ukumwe n'urundi usanga niba akeneye usanga byose abikorana imyizero bivaye n'ukungene ibiyumva mu gihugu cyabo usanga igihugu cyabo baracyumvamo neza cyane
murakoze
nko kungene mbona rero dogenda leta iyo binyanya neza mu kuzana iyo dikisiyonere kugira ngo igishe ugaruka rukuru ubu kwitaho igire ururimi rw'ikirundi kuko neza neza biragaragara nk'iyo myaka iri imbere nk'2023 ibyo usanga neza na neza cyagikoze ururimi rw'ikirundi rwataye agaciro
murakoze
ibyo ni uko leta ntibikora amagambo ashogera ururimi rw'ikirundi rugataye agaciro murakoze cyane
turabashimira murakoze Tasine nawe nyine ari ku murongo wa telefone Tasine uratwumva
ndamwumva cyane
irindi zina aho uri
nitwa Mugiraneza Tasine ndi hano i Kigali mu Rwanda
yego mu ufite ikibazo cyangwa icyumviro
cyari ikibazo
yego
mu by'ukuri nurisibye n'ikirundi n'ikinyarwanda umuntu abona ariko biri kugenda kuzima kiri kugenda mu myaka iri imbere kizaba cyarazimye ukuntu nani ikibazo nagira ngo mbaze umutumirwa ese ko tubona haba abanyamakuru n'abayobozi bagenda bavanga n'izindi ndimi babona abayobozi babiterwa n'iki cy'abanyamakuru kwaba ari wenda nabyita kwirata ko bazi izindi ndimi cyangwa wenda kawa sinzi mbese kubira impamvu abona bavangavanga indimi koko kiri ibiri mu bintu byatu bizatuma zizima.
Murakoze reka mu mwisure. Mu mwisure Ferdinand.
Murakoze uwamagaye ubwa mbere yavuze ibyerekeye gukomeza ikirundi arashimika ku kuntu ari ibintu bihambaye nibyo ni ikintu gihambaye cyane kuko murabona ururimi ni ruri mu karanga k'igihugu ariko turetse ibyo kuvuga ngo na karanga gusa ururimi kandi turarukoresha mu nyigisho nicyo bituma gukomeza uri kurakomeza ururimi kavukire uri kurakomeza akanovera k'inyigisho kuko bituma abantu bategera neza bafite amajambo atomoye bakoresha muri ibi n'ibi bituma kandi akaranga k'igihugu kamananya ari kazima kuko ururimi ni kuvuga umubyeyi aruhaye umwana ni miragi aba amuhaye nicyo gituma rero birakenewe cyane yuko ururimi ruhabwa agaciro kandi biraboneka yuko hariho ibintu bimwe biriko birakora ku bantu abantu bakumva abantu bashaka mbere n'abarongozi bakumva yuko ari ngombwa yuko ururimi ruhabwa agaciro yuko ari ibintu bimwe byahora bikorwa mu Gifaransa no mu zindi ndimi bikorwa mu Kirundi reka tubahakara kamwe uturorero tumwe uri kuraraba ari umuhinga yitwa umwigisha wa kaminuza yarakoze saa kuri kaminuza y'Uburundi mu Bufaransa yitwa Claude Frey avuga yuko uravye hari igitabo yasohoye 1994 avuga yuko uravye abavugiki abazi Igifaransa ufashe nk'abahegeze abahegeze amashuri yisumbuye ucuronka abantu badashika kuri batatu ku ijana bavuga Igifaransa batatu ku ijana gusa kuko ubiravye uravye ingene ku mazu mu kuranga amazu ati hakorerwa ikinaka hakorerwa ikinaka kenshi usanga biri mu Gifaransa ugasanga umuntu afite akarestora umuntu afite ahamera umushatsi ugasanga yabyanditse mu Gifaransa usigara wibaza uti none ukimya bundi bari kubarabwira ba bantu batatu ku ijana gusa uti b'abantu 97 ku ijana batazi Igifaransa harimo ushobora gusanga harimo nk'abarenga 50 ku ijana atana gatoya k'Igifaransa bazi ati bwa bundi bariko ibintu byose nk'ibintu 90 ku ijana byandikwa biranga ibibanza mu Burundi ukimya bundi byakabaye abantu batabitegera ukabona yuko mu nsanzwe rero izi ndimi mvamahanga zifite uruhara runini urengeye ubwo zateza kugira utundi turorero twama tumuga
mugerageze munyarutse
bariko baragira inama y'ukwihweza ingene umusore kanaka n'umwigeme kanaka bazokuba urwabo nawe mu by'ukuri mu giki cyo kigura ko inama iba mu Gifaransa urabona ati ibyo byose nibyo bituma Igifaransa kitwiyumvira bigatuma tukivanga kurusha hanyuma nyanyiranije n'ikibazo cya kabiri
munyarutse tubandanye ibiganiro munyarutse
ikintu cya mbere ni ukwishima n'ibyo kuko burya ururimi rwose rurafite ukuntu rufatwa mu gihugu ugasanga bagira bati ururimi kanaka n'ururimi rw'abateye imbere ururimi kanaka nubwo abantu batagira imbere gutyo gutyo n'ibindi kuva rero ku bazungu twarigizwe yuko Igifaransa ururimi rw'abahambaye bateye imbere bize bisuku bigaca bituma rero umuntu agerageza gufata kuvuga Igifaransa n'ahato bakizi kugira ngo ajye mu gikigiri cy'abantu b'isuku abantu bateye imbere kandi atari ibyo mu bisanzwe kuko Igifaransa si ururimi ruca rugukura mu bandi nibyo mu bisanzwe ururimi rw'Igifaransa nibwo abize
reka tubandanye
nibyo byatumye rufata uko inshoro ni kimwe kwishima birashobora gutuma abantu bavanga indimi ariko kandi ikindi tutakwirengagiza nuko ni kimwe navuga cyuko urugero tuvuga ko indimi mvamahanga kwerezo twigiramo kwera ari ibitabo dusoma biri mu ndimi mvamahanga kubera amarebeti dukurikirana mu ndimi mvamahanga n'indi n'indi bituma duhura cyane n'izo ndimi.
Ego reka tubandanye. Ego
dutegerezwa ku twazi ivanze tutabizanye ikintu kijyanye n'ibyo nuko mu bisata by'ubuhinga mu bisata tekinike usanga atama amajambo turayafite mu ndimi mvamahanga mugabo mu kirundi ntayahari
reka tubandanye
ushingwa rurimi bitarabigira neza.
Ego
usanga rero hageze kuvuga ikintu kijyanye n'ubuhinga.
Ego murakoze. Reka turafise n'umuntu aduhamagaye ari muri Uganda, izina nitware nimenye mwitwa nde?
Nitwa Bareke bavuge Erumenegiride.
Uri hehe muri Uganda?
Ndaha mu Buganda.
Ego mufise ikibazo canke icyumviro?
Mfise akabazo.
Ego mubaze.
Ndamukirije mutumire
arabumva.
Cyakabazo nari mfise none babona yuko izo ndimi zinjiye mu Kirundi, babona yuko bazozigira gute kugira bazibanemwo ku buryo Abarundi tuzoshobora kuvuga ururimi rumwe rw'Ikirundi gute, babona bizokoroha bizokunda.
Murakoze. Reka abishure mu mwishure.
Urakoze. Ibyo birakunda rwose kuko mu bisanzwe icyo si ikintu twitangije n'Abafaransa n'Abongereza n'abandi ntibavuga ururimi rumwe gusa muri iki gihe cy'ubusabane bw'amakungu, kandi bashaka kuva kera abanyaburayi bo barabimenyereye basanga iruhande y'urwo rurimi rwabo kavukire bazi izindi ndimi zibahuza n'amakungu. Ibyo rero ni ukuvuga mu bisanzwe biraba n'ahandi. Icyo umuntu agira ni ukugerageza kugumya akanovera mu rurimi kavukire mugabo atibagiye izindi ndimi. Ibyo ntawo avuga ngo ikirundi cyonyine cyo dukwira. Eka namba.
Murakoze. Cedric uratwumva?
Yego ndakumva cyane munyamakuru.
Muhamagaye muri he?
Mbona je ni Kampala ndi mu Buganda.
Yego ikibazo cy'imviro?
Nego namutse mutumire.
Arabumva?
Gijo ni kimwe ngomba kuvuga ngomba akakuba cyane kandi ndabasaba. Aho yego icyo cyumviro ni cyiza cyo ku ikirundi cyo guha akanovera ururimi rwacu kavukire, ariko rero nkaba nzita amakenga cyangwa akabazo nagomba kumwibariza nkavuga nti jye namaze kujya mu bihugu bitari Kenya, iyo ugiye mu bihugu atari icy'iwawe ugerageza kwikonforoma, ugerageza kuvuga ururimi rw'abantu aho basanze. Ariko twe n'abaciwe i Burundi ari ukuntu abanyamahanga baje baza bivugira indimi z'iwabo ikirundi ame akareka kukivuga cyangwa iki sindi kushyira kibagora cyane, aho usanga umunyamahanga habaye imyaka n'imyaka usanga ikirundi atashyigeze yiga. Ntabwo ni rero Abarundi tugomba rwose guhindura ingendo ururimi rwacu tukabaka no vera nabo bantu tukaraba nabo bantu bavuye hanze cyangwa abandi bantu bakagerageza gushyikira ku rugero rw'iwacu bakina n'atabakiga urwo rurimi rwacu.
Murakoze. Aho muhavuga iki Professor Ferdinand?
Aho icyo tuvuga ni uko ibyo avuze turabibona, kandi abanyamahanga baraza bakavuga indimi zabo mugabo wose mu bisanzwe niko biri, nta muntu aca yiga ururimi rwaho ashyitse ubwo nyene, kandi ntaca yihanaguramo ururimi kavukire rw'iwe kanamba. Gusa icyo navuga mu Burundi naho nyine hariho abantu bahora biga ikirundi, hariho nko mu nyubakwa yahoze mu nyubakwa igezwe kwigisha gukwiza imico y'Abafaransa washaka mbere nabo nyene barigisha ikirundi, mugabo washaka aho urumva ko hari n'akagorane kuko nk'ubu umuntu ariko aravuga ati ushaka kwiga ikirundi ati no ni hehe bigisha ikirundi agacaba gacaho mugira bati muri iki cyifaranze niho bakigiza urumva ko ari ingorane twebwe twamatu gerageza kuraba inyene twatunganya inyene twatunganya inyigisho z'ikirundi ku banyamahanga tugasanga mu by'ukuri ndutu ntiturazika ku rwego rushimishije kuko ahandi kuko bisaba uburyo murabona ko iruhande y'ibitabo usanga umuntu iyo ategekanya udukasete biba byiza igihe ugasanga nabyo nyene biri mu bitegezwa kugirwa muri ntitwabigize murumva ko ibyo byose ni ibyo gukorwa rero mu ncamake nicyo nacyo nyene ni ikintu cyo kwihweza kandi ni ikintu cyo gushyiramo uburyo abantu bose bifuza kwiga ikirundi bakakiga kandi hoho kubera yuko urumva ko natwe dufite ingorane kuko usanga byinshi bimwe byateza kuba biri mu kirundi biri mu gifaransa urumva ko rimwe rimwe biratugora gutanga icyo tudafite ni ya ngorane ariko ndavuga ibintu bibonetse mu kirundi no kwigisha ikirundi tuzoheza abanyamahanga tugeza twumve ko bikenewe tubishyira mu buryo n'umwese
murakoze Habimana uratwumva
ndawumva
irindi zina huri
Habimana iri mu Jude
uri he
ndinga muri Malawi
yego mufise ikibazo zo cyangwa ikiyumviro mushikiriza
n'icyiyumviro ariko nagira ngaruke ku kibazo cyo kuvuga ikirundi twe ahantu twononekariye sinzi ko byavuye ku badukoronije urabona igifaransa cyaratwinjiranye cyane gushikaho no mu mashuri ugasanga isaha imwe ni y'ikirundi igifaransa nacyo gifise amasaha angahe arenga atatu ku munsi ukibaza ati none igifaransa rumva ni twe twagihaye agaciro naho ikirundi cyo kwibagiranwa aho umuntu arabitahura ugasanga mu karere umutegetsi runaka ariko aratanga ijambo ku cyangwa ikiganiro kiriho cyumvirwa n'abanyagihugu ariko avuga amajambo menshi y'igifaransa none wumva ikirundi ngaho cyoreka guta agaciro gute ikindi rero nubaza ndibaza icyokorwa kugira ikirundi cyongere kugira akanovera mu gihe usanga hariho n'amajambo udashobora kuronka mu kirundi neza neza uvuga ati iri jambo ryituku nuku nuku ugasanga n'umunyokuru cyangwa umutamatizi w'igifaransa iryo jambo arize mu gifaransa ubona byogenda gute ntabwo baba byibutse igihe cyararenganye
murakoze arabajije ko icokorwa kugira ikirundi gisubire kugira akanovera nashaka no kucanza kuri uwo mugambi mu mufise gushiraho iyo dictionnaire ka zinduzi ubabugeze he mumbanze mu ishure Habimana
ayo ikibazo yavuze cyerekeye ikibanza cy'igifaransa icyo twakivuze twavuze yuko mu by'ukuri gifite ikibanza twavuga ko ari kinini cyane hanyuma ku kibazo abagize cyerekeye havuze yuko kumure tubyibutse duteba mu nsanzwe burya haraba ingorane hanyuma umuntu akicara akagira ati iyi ngorane ati iyi ni ingorane reka tuyitorere umuti ibyo nibyo kuko mu bisanzwe hariho nk'amajambo ava mu zindi ndimi twari dushobora kuba twararondera amajambo y'ikirundi dukoresha mugabo mu gihe urwo rwego rw'abacura amajambo y'ubuhinga ataruhari urumva ko bica bishoboka mu bisanzwe ubu rero ni ukuvuga yuko dushobora kumbure kuzwa kwikubita agashi nk'uko wumva abantu batanguye kubona ko bikwiye yuko urwego nk'urwo rujyaho hanyuma icyo nanavuze ahantu wavuga n'ikindi igihe nariko ndavuga ibyo kwigisha ikirundi abanyamahanga mu bisanzwe hariho ikigo cyigisha indimi muri mishure kaminuza y'i Burundi CERAB Centre d'Etudes de Langue au Burundi muri no kuva mu mwaka uheze icyo kigo kirafise umugambi wo kwigisha indimi atari kare mu bisanzwe cyari ikigo cyita ku gifaransa gusa mugubu cyifuza kwigisha indimi nyinshi nk'ubu ikidagi kirigishwa biciye muri icyo kigo turifuza yuko hojyamo n'ikirundi n'icyongereza n'izindi ndimi bishobotse aho muga kubera yuko ndi umugambi w'icyo kigo uko kirimo muri kaminuza hanyuma kubyerekeye rero umugambi wa kazinduzi mu byanze umugambi wa kazinduzi ni uwa kera mu mwaka w'1990 hariho umugambi wo gutunganya kazinduzi y'ikirundi uwo mugambi wari guhuma imyaka cumi kazinduzi y'ikirundi ikaba yatunganije mu mwaka w'2000 mugabo kuvaho kuva mu bwimo bwo 1993 uwo mugambi waciye uhagarara niho rero mu ishure kaminuza kuko wari uwo mu ishure kaminuza nyene hamwe ariko bari bafite ababafasha niho mu ishure kaminuza mu myaka y'2000 niho bagira bati ko tubona iby'uburyo bigoye reka tube turakora ibyo dushoboye hanyuma ku muri uburyo nidaboneka tuzoheze duce tukora ibyo kugira ngo kazinduzi itungane ubu rero abanyeshuri baheza amashuri nibo baciye baza barakora ku byerekeye kazinduzi mu bisata nibi by'ubuzima bw'igihugu cyangwa by'ubuzima muri rusange muri hariho rero kazinduzi zishyika nko kuri 20 zimaze gutunganya muri ubwo muri iyo nzira dufate nk'umwe akakora kuri kazinduzi yerekeye uburimi bw'imyumbati uwundi kazinduzi yerekeye uburimi bw'ibigazi uwundi kazinduzi yerekeye dufate nk'ibyo by'ubuhinga gutyo kugira ngo tuzoterateranye ibizaba bimaze gukorwa hanyuma duce turabizigaye duce turaba ibizigaye gukorwa hanyuma kazinduzi rusange ishobore gutunganywa mu by'ukuri uburyo bwo gutunganya umugambi wa kazinduzi ntiburaboneka mugabo tubandanya dukora kugira ngo uwo mugambi tuwugize ko vuba mugabo icyo mwamenya ni uko kazinduzi nziza iratwara umwanya kuko ni igikorwa gikomeye cyane rwose ariko
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean Claude uratwumva uri he
ni Bujumbura mu Kamenge
ufite ikibazo cyangwa icyiyumviro
ya nayikejeho ikibazo
yego
tuzirikanye ururimi rwacu kavukire mu kirundi
yego
biraboneka yaraba neza cyane yuko umenga ikirundi cyacu kizima kigenda buke cyane cyane nk'aho umuntu aba aherereye usanga akenshi n'ibindi bizaziganje mu gihugu usanga harimo icyongereza cyangwa igifaransa cyane cyane igiswahili wabisanga no mu mashuri naho hafi aya makuru bagira nko kuva mu gitondo mu gitondo nka saa sita wabisanga na kuru y'ikirundi bayihaye nk'isaha imwe ariko ugasanga nk'umukobwa wayigisha mazi cyangwa fransi cyangwa ahangiye cyangwa igiswahili wabisanga ni ko uzaba ari amasaha menshi amasaha abiri cyangwa atatu ene bagavuna ko majyamba byo mu nyakubahwa ko babitegeye kugira ngo bakire kubanda yatugisha cyangwa tumenyereza ururimi rwacu kavukire
reka bishyure murakoze mumwishyure
aho ku kibazo cyiwe igituma usanga amasaha y'igifaransa cyangwa y'icyongereza aruta y'ikirundi ni kubera yuko tutakwibagira ko abanyeshuri biga mu gifaransa kuva mu mwaka wa gatanu bisabwa rero yuko baba bazi igifaransa gikwiye kugira ngo bashobore gutegera inyigisho nicyo gituma ayo masaha aba menshi kumbure iyo bituma bitari uko yashoboye kongereza amasaha y'ikirundi ariko nibyo ubiravye ibyigishwa mu kirundi ni byinshi birakenewe mu bitanzo yuko amasaha yongerezwa ariko tutibagiye yuko kubera yuko ubu tukigisha mu gifaransa atawo kwirengagiza amasaha y'igifaransa ibyo ni ukuri turiko turavuga ibitari byo
murakoze Bonaventure ari ku murongo wa telefone Bonaventure irindi zina aho uri uri he
ucyarana Bujumbura
ikibazo icyumviro
yego yo kuzirikana na kazinduzi y'ikirundi musanze n'umurimo ngo hari hageze ko majambo menshi mu Burundi usanga avangatiranye usanga byinshi mu Swahili ugasanga avanga Swahili n'ikirundi ugasanga avanga Igifaransa n'ikirundi ugasanga n'umwana avuka ntashobora kumenya ururimi ariko avuga uko ariko ugasanga ntamenya ngo ni Igiswahili ariko avuga cyangwa ngo ni Ikirundi ariko avuga ugasanga ni ibintu byatangatiranye ama ikibazo nacyo ikibazo se nuko bashaka kumubaza umuntu niba iyo kazinduzi bazosigira mu kirundi ari amajambo y'ikirundi bazosigira mu kirundi gusa cyane ko azoba ari amajambo y'ikirundi tutazahava dusanga bavanga basiye kuvanga vanze ugasanga mu kirundi basigira mu ndimi zose mu gifaransa n'igiswahili ubutumwa ngo igihe bari kazinduzi y'ikirundi ndashaka ndabasabe bara mutwagize bagize iyo kazinduzi y'ikirundi kubagira iyo ikaba ikirundi gusa bagafata amajambo kajya ikirundi ajya yakira usanga abana baruka ubutu batazi batigeze bamenya bakaba ari bazigura mu rurimi rutahuri ajya amajambo ya kera bakaba ari basigura mu rurimi rutahuri maze shaka vanga vanga basanga batigeze ari cyake cyane n'ikindi n'ikindi cyane basanga vanga n'icyo twagize n'icyo murakoze
murakoze mamwishure
mu bisanzwe kazinduzi aravuga ati hari hageze twavuga mbere tuti hararengeranye kuko igihugu kimaze haheze imyaka irenga 50 kikukiye ata kazinduzi iratunganywa mu by'ukuri tuba twariyibagiye ikindi navuga ni uko mu bisanzwe kazinduzi ubwoko bwa kazinduzi bukenewe mu Burundi ni bwinshi iruhande y'iyo kazinduzi y'ikirundi mu kirundi ariyo umuntu yoshira imbere hari na kazinduzi y'ikirundi n'igifaransa hamwe n'igifaransa mu kirundi y'icyongereza n'igifaransa bambe y'icyongereza n'ikirundi n'ikirundi n'icyongereza n'igiswahili n'ikirundi hamwe n'ikirundi n'igiswahili aho hose rero ibyo byose nibikenewe bikenewe gutunganywa ariko kuri iyo kazinduzi avuga y'ikirundi aha mu by'ukuri birafite ukuntu bikorwa mu buhinga nta babinonosoye bugira kazinduzi wasanga irimwo urudavagi ni kazinduzi bitunganijwe neza barafite urugero mubonye kazinduzi barafite urugero bafatirako ushobora kugira washaka kazinduzi igenewe abana bo mu mashure mato mato aho harimo amajambo udashiramo amajambo akaze cyane rwose amajambo umuntu amenya mu rurimi amaze gushika amaze gukura hari rero na kazinduzi usanga ari ya rusangi y'abantu bose ni ukuvuga mu buhinga birafite ukuntu bitunganywa kubera yuko byizwe bihweje bafatira ku kuntu baba babonye ingorane ziri mu itunganya rya kazinduzi aho mu buhinga ni umuremesha yuko bifise ukuntu bigenda
yego tubandanye ku mirongo ya telefone dusse nitonde nitonde uratwumva
yego ndabumva
irindi zina urihe
ni nitonde orike nkaba ndi Bujumbura mucharama
mufise ikibazo icimvire mushikiriza
cyari kibazo
yego
ndafise impungenge kuri ibyo bintu bya kazinduzi kuko ngerageje nko kuraba aho mperereye cyangwa aho nagiye nshusaga kenshi abarundi batitaho n'izi kazinduzi zisanzwe zihari z'igifaransa cyangwa z'abazicyongereza kuko ngerageje kuraba abarundi n'abantu badakunda gusoma igitabo nkaca nimvira ati none bazohava basoma izo kazinduzi
nicyo kibazo
ikibazo cya kabiri nacyo nashaka kubaza uwo mutumira ati mbe ntako bobanza gukundisha n'urwaruka w'iki gihe ikiri nk'iki kirundi kuko ugerageje kuraba nko ngaho i Bujumbura twegereye urashobora gusanga muri karitsiye abantu babamwo ugasanga ikiri nk'iki kirundi n'igikivugwa n'igiswahili washika ku ishure nko kuri universite nyigaho kumva abantu bayaga igifaransa gusa ikirundi baracibagiye ntako bobanza gukundisha urwaruka n'abandi tarwaruka gukunda ikiri nk'iki kirundi rya ntibahurumbire izindi ndimi
murakoze umwisure
icyo kibazo abagize izo ayo makenga afise yuko iyo kazinduzi bazoyisoma nibyo mu Burundi abantu ntibasoma cyane mugabo yoboneka uyikeneye akayikomeje byose uyikeneye urayirondera kandi urayifata nuko tubibona n'izo kadinduzi iyo bikenewe yuko bazikoresha barazikoresha iyo umwigisha abwiye abanyeshuri ati inkeneye ko muyikora muri kadinduzi barabikoresha cyangwa umuntu ariko arakora igikorwa akaba akeneye kadinduzi y'icyongereza cyiza cyangwa igifaransa cyiza arayikoresha icyo ni kimwe hanyuma icyerekeye kubanza gukundisha urwaruka ikirundi mu bisanzwe ntawavuga ngo abarundi ngo barataye ikirundi ngo barahebye ubiravye ikirundi hariho abagikunda washaka mbere ubiravye nko mu manza z'ubugeni iyo hageze yuko batamba inzambo z'ikirundi ubu abantu barabikunda hanyuma ikindi nuko nk'iyo abantu wumvira igihe umuntu ariko aravuga ikirundi neza avuga amajambo atomo yameze neza amazina abantu barumviriza ukabona yuko baryohewe ukabona ko baryohewe kuko barategera washaka mbere ku mbure z'igifaransa nabyo ugasanga ntibabyumva cyane washaka naho abantu bagikinisha nk'ibyese wasanga kenshi ibyese by'ikirundi bihurumbirwa cyane kurusha ibyese by'igifaransa ukabona yuko ari kubera yuko babitegera neza kurusha rero nibyo hari aho usanga hariho ingorane abarundi bakavuga ikirundi neza mu makaratsi amwe amwe y'ubujumbura ariko naho nyene iyo bageze ko gikoresha bagikoresha baragikoresha iyo umuntu uwo muntu agira ati ngiye ahantu ati ntazi yuko ntavuze ikirundi bataza kunyumva arakivuga kuko mu bisanzwe ururimi bivana n'icyo urukoresha nicyo gituma ugwitaho aho ni ku rwego rw'umuntu cyanjye ku rwego rw'abantu ku rwego rw'igihugu gutyo rero ibyo nibyo birakenewe kandi biragirwa ariko mu by'ukuri abarundi bakunda ikirundi bariho batari bake kandi muri rusange twavuga yuko abarundi bakunda ikirundi.
Murakoze Sylvestre, uratwumva?
Ndavumva rwose kabisa, ndi ku murongo.
Irindi zina aho uhamagaye uri?
Jewe Emma ikigano cyanjyoheye rwose ire cyanjyoheye akaranga k'iwacu niho karanga abarundi kugira ngo izo mvugo zo mu mahanga zizorusha akaranga k'iwacu. Abana b'iwacu bakwiye gutungwa n'akaranga k'iwacu. Ndi mu mahanga ubu ndi muri Tanzania, ninjira Tanzania kugira ngo ndabwe no kwinjira mu Burundi wacu. None rero nashimishijaniro cyane akaranga k'iwacu na kambiri ni ngombwa tuyaje ikirundi. Abana b'iwacu tubigisha akaranga k'iwacu kuko izo mvugo z'abazungu none kwita yego nicyo ziradufasha zidufasha iyo tugiye nka wewe wibereye muri Amerika rwaragufashije ariko twite natwe iwacu dukwiye akaranga k'iburundi n'abana b'iwacu bakamenya akaranga k'iburundi nuko avuze amazina kivuga amazina nanjye ndi umwivuzi w'amazina ndavuga amazina ni radiyo yacu radiyo Amerika zihuza batatanye zikongera ikabahuza bakongera kumvikana kandi baraburanye navuze nimbaze umutsimbaze umugongo sinotera ubusa kirazira ye munyana wa Ngoma. Ngoma rero ni radiyo Amerika iduhuza, ni radiyo Ngoma iduhuza, tukishyira ku ndamba tukaganira n'abo twaburanye n'abatatwibuka bakongera kutubona. Iragahoraho radiyo Amerika iragasasara ku isi yose. Abatayikunda bakura ibyo byiyumvira mu mutwe, bashime radiyo ihuza abatatanye bakongera gusubiza hamwe. Ndahereje.
Murakoze cyane, turabashimiye. Radiyo Ijwi rya Amerika i Washington DC.
mushobora kumva ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yifite ikibazo mukurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mutwumvira kuri metero 19 na metero 22
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku mugambi wo gushiraho kazinduzi bita dictionnaire mu rurimi rw'Igifaransa ariko iyi ni kazinduzi y'ururimi rw'Ikirundi ikarusigura no mu Kirundi aho turi kumwe n'umutumire wacu Professor Ferdinand Mbera Mihigo yigisha ibyerekeye indimi zo muri Afrika na cyane cyane ururimi rw'Ikirundi muri kaminuza y'u Burundi tugaruka ku mirongo ya telefone tubandanye dufise Mugisha Mugisha uratwumva
umva neza cyane
irindi zina huri
nitwa Mugisha Jire ndi Kicukiro Kigali mu Rwanda
ufite ikibazo icyumviro shikiriza
ni n'icyumviro ho natangaga agatererano ko indimi z'Ikirundi n'Ikinyarwanda dukwiriye kuzibungabunga cyane ko n'Ikinyarwanda dufitemo ibibazo by'uko twinjijemo indimi z'amahanga bigatuma ururimi rwacu rugenda rutumwimerere
ndabumva
navugaga halo
ndabumva mubandanye
nagatererano navugaga yuko ururimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda bifite ibibazo by'uko hari indimi z'amakungu cyane cyane zinjiramo abanumva rero agatererano kanjye ari uko abategetsi bacu aba Burundi no mu Rwanda bashyiraho izo nkoranyamagambo zikadufasha twe nk'urubyiruko kumenya ururimi rwacu niyo twamenya indimi mpuzamahanga ari kumenya indimi zacu gakondo kuko niyo umva rero nabo bakwiye kwiga uburundi bagashyiraho nkoranyamagambo y'ikinyarwanda bikinjizwa
umurongo wawe umeze nabi ariko twumvise icyumviro turagushimiye yari Mugisha dufise kandi Abdul uratwumva
ndabumva neza cyane
irindi zina huri
nitwa Nisabwa Abdul Seyifu ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba akarere ka Rwamagana umurenge wa Gahengeri hagatatire ka Nyamugari
ikibazo icyumviro
n'inyunganizi nashakaga gutanga nibyo koko ururimi nirwo bukungu bw'igihugu mbere na mbere ari Ikirundi ari Ikinyarwanda twese turi abavandimwe tujya kuvuga ururimi rumwe ni nabyo bikwiye kuturanga twe nk'abavandimwe mbere na mbere nudaha agaciro ururimi rw'igihugu cyawe nta wundi uzava hanze kuza kuguha agaciro k'urwo rurimi so nagira ngo ngaruke ku bintu bijyanye n'integanyanyigisho urasanga integanyanyigisho z'Ikinyarwanda ntago abana bazibona nk'uko bikwiye sinzi ikibazo sinzi impamvu ibitera ikindi ndagaruka nko ku bantu batanga interview ntabwo ibi byonyine biri mu rubyiruko dore ko urubyiruko rw'ikigihe narwo dusigaye tururenganya ahubwo n'aba bantu bakomeye arajya gutanga interview runaka tuvuga ari nk'umuminisitiri uri gutanga ubusobanuro bw'ikiganiro runaka asobanurira abaturage ukumva azanyemo za ndimi z'amahanga kandi ari Ikinyarwanda bari kuvuga so ibyo ntabwo ari byo nta nubwo tukibikeneye nimba ari Ikinyarwanda bamubajije najya asobanurira abaturage mu Kinyarwanda kuko nta kuntu uzafata wa muturage we kiriya mu cyaro ngo nurangize umuzaniremo indimi z'amahanga of course ntabwo azaba yumvishe icyo wamusobanure kandi muri kwa gusobanura niho tuba duteze ibisobanuro twe runaka kandi ibisubizo tukaba tubigenderaho nta kuntu niba hatagize igikorwa ndabona rwose ururimi rugiye gukendera nta kundi tunabivuga
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu radio Ijwi rya Amerika I Washington DC uwo mugambi wo gushyiraho kazinduzi nikihe mubona umugambi niwashigwa mu bikorwa nkuko mwabivuze ko ubuhinga buriho habuze uburyo niyo ubwo buryo bwaboneka igashigwaho nikizofasha kubijanye n'ikirundi
icyo uwo mugambi uzofasha nokubera yuko iyo kazinduzi bonetse nomenyesha abarundi ariko barakumbiriza yuko mu kirundi tuvuga kazinduzi abanyarwanda bakavuga inkoranyamagambo mu bisanzwe nokubera amajambo ya vuba ajanye n'ibya none ni nyine ariko ndavuga gucura amajambo ajanye n'ibisata by'ubuzima bwa none aho rero icyo uwo mugambi uzofasha nokubwa mbere akaranga ku Burundi kazoba umuntu azoba afite aho ashobora kukamenyera kuko umuntu ashobora kuvuga ijambo ugasanga ntajya wumvise ari umuntu atari gufate nk'uri kurumviriza radio ugasanga umuntu akoresha ijambo nk'umukurambere akoresha ijambo ry'ikirundi utazi kuko uri wavuba cyangwa mu gisata wa utazi ugasanga ntumenye icyo bisigura muri icyo gihe uzashaka wikubita muri kazinduzi ucyumenye isiguro hanyuma umukurikire atangorane ni ukuvuga rero kubera yuko nk'uko hariho ububivuze ururimi mu bisanzwe nakaranga twabivuze kandi hari uwabi usubiye kubishimika ko rero nakaranga k'Uburundi kazoba kari ahantu tumenye neza yuko kumure n'ijambo ryo barikoreshwa ryoba ryakoreshwa mu 1950 dufate kumbura uburyo gikoreshwa umuntu wo mu 2008 azoba ashobora kumenya agategera insiguro nk'ubu dufate hari ibitabo bishobora kuba byanditse mu myaka y'1950 uzosanga rero mu gihe mu 2008 uwo bisoma wosanga harimo ibyo atakigera kubera yuko ayo majambo yamaze kuvaho muri icyo gihe kazinduzi iriyo azosha yikubitamo ace agira ati iri jambo riteguriye n'ibi icyo ni kimwe hanyuma ikindi ni mu byerekeye inyigisho amajambo azoba avize insiguro itomo azoba yose azoba yaranguwe mu buryo butomoye hanyuma gutyo umunyeshuri agashobora kumenya aho akura insiguro y'ijambo atategereye hanyuma ni ukuvuga n'ururimi ruca rumera nk'ururushirizwa kuba ururimi rusange kuko abantu amajambo bahuriye ko yose aba yashyizwe ahantu bigatuma rero ariba dufate isoko ivomero ry'abantu bose aho umuntu agira ati ngiye kuvoma hahandi insiguro yayindi uwahanaka akavuga ati insiguro yasomye muri kazinduzi yateguwe n'abahinga n'iyi n'uwahanaka akagira ati n'iyi n'uwahanaka ati n'iyi bose rikaba insiguro bayihuriye ko bose kandi bazi neza yuko yakomotse mu matohoza yagizwe kuko mu bisanzwe abigisha ba kaminuza n'abandi bahinga ntibazogira ibyo bakuye mu mutwe bazokwandika ibyo batohoje babaza abakurambere cyangwa abakora mu bitata kanaka bati iri jambo mukoresha risigura iki hanyuma rero bakabasigurira gutyo rero bakabagira bati twarikuye nyaho
yego garuke ku mirongo ya telefone dufise Severin uratwumva
ndabumva
irindi zina ahuri ikibazo cyimvira umunyarutse
ejeko ni itanga Febre Munyaro ku Burundi mu ntara ya Ngozi
ikibazo cyimvira
gena cyangwa kubaza ikibazo
yego umunyarutse
ne mugihe numvise ko hari umugambi wo kureba dikenere ikirundi abatubona yuko hari amajambo amwamwe ikirundi gikenye none bizobohera kubwira ayo majambo baronke isiguro akarorero ibase turabona ino tuvuga ngo ibase none ibase baduyisigira gute kandi tuvuga ko amajambo ikirundi yamwa myaka misanko yetu gifaransa cyangwa igiswahili ikindi kandi tuvuga kabiri none mu gihe tubona ino nko mashuri bihutira gukoresha amadigisiyoneri y'ikirundi n'igifaransa n'icyongereza none iyo digisiyoneri y'ikirundi abantu bazoyihurumbira nk'uko tubona bakoresha digisiyoneri y'igifaransa
murakoze yego mamwishure muri make cyane
imigambi ya kazinduzi imigambi izoherera kuri kazinduzi y'ikirundi mu kirundi gusa n'izo kazinduzi navuze z'igifaransa mu cyongereza z'ikirundi n'icyongereza cyane z'igiswahili n'ikirundi nazo nyine zirakenewe ni ukuvuga yuko byose birakenewe mu ncamake hanyuma ayo majambo y'ubuhinga mu bisanzwe ayo ni kubitandukanya kandi nakoze kubaga icyo kibazo kuko hariho amajambo asanzwe y'ikirundi cy'abarundi hakaba n'amajambo yakoreshwa amajambo y'ubuhinga ayo majambo y'ubuhinga akorwa n'inzego acugwa n'inzego dikoranye bakagira bati kwijyambira imiri twakoresha imiri ni kuvuga nk'ibijyanye ibijyanye n'ubuhinga bwa none kubera yuko mu bisanzwe umuzamo wa kera nta jambo rya informatique yari azi aho rero abahinga babizi abatoza ndimi barakorana bakagira bati twumva iri jambo ryo gukoreshwa mu gusigura informatique mu gusigura internet murabona ko nk'ubu iri jambo rya internet dusanzwe dukoresha kandi abantu bakoresha cyane ibyo ni ukuvuga byakozwe muri ubwo buryo
yego dufise kandi Dionise uratwumva
ego ndabumva
irindi zina huri kibazo icyumviro nyarutse cyane mwanyugiye kurangira
irindi zina nkabisa imana Dionise
uri
ndi mu Rwanda ni mu Rwanda
yego ufite ikibazo icyumviro nyarutse cyane
ni icyumviro mbanje no gushima abahinga biyumviriye kushyiraho akazinduzi y'ururimi ni cyo bani cyumviro bakoze neza kuko ururimi rw'ikirundi gombo rwazukiri hagufi kuko nk'uko mwabigarutse ko cyane indimi nyinshi zigiye zizimangana aho umuntu amaze kwica hefi asanga bitameze neza ariko ikirundi bizari bikigendeka nubwo atabuzemo agahaze ariko icyifuzo cyanje ni uko bugenda bakabisigurira abantu bose bakitaho ikirundi na cyane cyane ko baba babonye icyo gitabo gishobora kubafasha nka kurya igifaransa hariho kazinduzi zacyo dictionnaire n'icyongereza ibyo bitabo akaba ari byo bizabafasha twiga abanyeshuri bose bisunga rero iyo kazinduzi icyo nasaba ni uko abantu boyitaho bakazoyikoresha cyane n'amajambo atari yamenyekane bakazobona isiguro yayo murakoze
cyane turabashimiye imbere ko turangiza arakabazo nagomba ndababaze muravuze ko uwo mugambo uriho habuze uburyo buhinga buriho mwashobora gutanga nk'abatumviriza mukavuga ati muri iki kiringo twibaza ko tuzaba twashyitse ko
icyo kibazo kiragoye kuko bisaba umwanya ubwa mbere kuko nawo uburyo bwoboneka nk'ubu bubonetse ntawovuga ko kubwo kazinduzi nziza y'ikirundi ngo yoshobora kuboneka imbere y'imyaka itanu ibyo biragoye ni ukuvuga rero yuko ngira ngo mfatiye ngawe muca mwumva inyene byogenda uko uburyo buzababonetse niko umuntu azoca agira ati ubu turashobora gutegekanya yuko mu mwaka uyu n'uyu kazinduzi yoba yasohotse
muri make cyane hasigaye akanya gato hariho ibihugu bimwe no mu Rwanda baheruka gushyiraho programme ku rwego rwa maîtrise y'ururimi rw'ikinyarwanda mu Burundi mwoba mutegekanya gushyiraho programme nk'iyo muri make
mu Burundi naho nyene umugambi ku basanzwe bigisha ikirundi uriho kuko bagira bati nk'uko hasanzwe higishwa n'izindi ndimi n'ikirundi cyononotwa ku buryo buhanitse naho nyene mu by'ukuri umugambi uriho kumbure n'ibyamara gutunganywa neza bigaca mu nzego zemeza amaprogramme mashasha kumbure bizoshoboka kuko mu by'ukuri icyo cyiyumviro kiriho kigishasha
yego murakoze cyane yarumutumire wacu Professor Ferdinand Ndera Mihigo yigisha ibyerekeye indimi zo muri Afurika na cyane cyane ururimi rw'Ikirundi muri Kaminuza y'u Burundi tubakora tuvuga ku mugambi bariko bategura gushyiraho kazinduzi dictionnaire mu rurimi rw'Igifaransa iyo kazinduzi kazaba ari mu Kirundi isigura n'amajambo mu Kirundi dushimira rero mwemwe mwese mwagize uruhara muri iki kiganiro abaduhamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyimviro namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye rero mugira ibihe byiza tubatumira no kubandanya mutwumviriza kuri radio yanyu Radio Ijwi ya Amerika
abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira